Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi, metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Aha mu Rwanda umuryango w'abayisilamu muzatanga imfashanyo nk'uko bisanzwe muri uyu mwezi Ramadani kubera icyorezo cya virusi ya corona.
Birumvikana ntabwo ubushobozi tuzashobora gutanga uyu mwaka buzaba busa nk'ubushobozi twatanze umwaka ushize. Hazabaho ikizagabanuka nyine kubera izo mpamvu, ariko abenshi barabizi nabo barabibona ibihe turimo.
Sheikh Hitimana Salim ni mufti w'u Rwanda. Inama ya Commonwealth ntikibaye uko byari biteganijwe mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Habaye iki ku itariki nk'iyi ya 22 y'ukwa kane mu mateka? Ni mukanya mu kiganiro iwanyu mu ntara, ikiganiro twabateguriye kandi tubagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mbahaye ikaze. Mbere yuko twinjira iwanyu mu ntara, mugenzi wacu Aloys Bigirimana nabanza tunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Thomas. Umushikiranganji w'Ubwongereza ajijwe amagara y'abantu Martin Hancock yatangaje kuri wa kabiri ko hari imigwi ibiri y'abashakashatsi bariko baratera intambwe zishimishije mu kurondera urucanco rw'umugera wa corona. Igeragezwa rya mbere ku bantu riterekanijwe kuri uyu wa kane. Mu kiganiro ku bamesha makuru yashikirije i Londres, Hancock yavuze ko iyo migwi ibiri iriko ikorera muri Imperial College of London na kaminuza y'i Oxford aho nyene mu Bwongereza. Hancock yashikirije ko mu bisanzwe urucanco rufata imyaka kugira rutangure gukoreshwa, ariko ku Bwongereza bugiye gushira ingufu zikwiye z'amafaranga mu kuruhingura. Avuga ko mu gihe byogaragara ko rukora rwoca rutangura gukoreshwa vuba bwango. Hano muri Amerika babura amatari b'abarepublikane b'amaleta ashika kuri atanu bariko baritegura kugira basubira kugurura ibikorwa mu mareta yabo. Inyuma yaho Perezida Donald Trump ashikirije ko ari ngombwa ko ubutunzi bwongera kugarukirwa naho ikiza cya corona kitararangira. Aba bategetsi b'amareta ya Georgia, Florida, Carolina y'ubumanuko, Tennessee na Texas bose bashikirije ko ibyashara byabo bimwe bimwe bishobora kugururwa ubunyene canke mu ndwi nka zibiri, ariko bavuga ko bazokubahiriza amabwiriza yo guhanahana imetero zibiri hagati y'abaguzi hamwe n'abadandaza. Bashikiriza ko bagiye kongera guha ubuzi Abanyamerika bashika ku miliyoni 22 babutakaje mu gihugu cyose. Bashikirije ibyo mu gihe amatohoza yakozwe mu gihugu yerekana ko hafi 2/3 by'abantu aha muri Amerika bemeza ko 10 canke barenga bazosubira gukoranira hamwe nko mu kwezi kwa gatatu canke inyuma yako. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashikiriza ko agiye kuba arahagaritse iminsi 60 abimukira baza muri Amerika kubera ikiza cya corona. Mu butumwa ku rubuga rwa Twitter kuri uyu wa kabiri, Trump yavuze ko Amerika yatewe n'umwansi ataboneka kandi ko Amerika ikwiye gukingira ubuzi bw'abanyagihugu bayo. Nta bisobanuro bihagije yatanze, ariko yamenyesheje ko iyo ngingo izofatwa biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu. Iyi ngingo mu gihe yoshirwa mu ngiro izokora kubimukira 100,000 baze bafise amaviza yo gukora ngaha muri Amerika hamwe n'abandi bari bizeye kuzokwinjira biciye mu matombora ya buri mwaka yiswe Green Card Lottery mu Cyongereza. Abaharanira ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru bashikirije kuri wa kabiri ko ingeso yo kudahana amabi akorerwa abamenyesha amakuru muri Pakistani yabaye ndanse. Ni mu gihe abakorera ibinyamakuru byigenga n'amateleviziyo baza bariko barakora badahembwa, abandi imishahara yabo yaragabanijwe kubera ikiza cya COVID-19. Pakistani cyashyizwe ku mwanya w'145 ku bihugu 180 mu bijyanye no guhohotera umwuga w'amenyeshamakuru. Ni mu cyegeranyo cya buri mwaka casohowe kuri uwa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu Reporters Sans Frontières. Abategetsi ba Pakistan ntacyo bashikirije kuri iyo ngingo, ariko leta hamwe n'abasirikare bama bahakanye ibyagirije by'uko bama baburizamwo ubwigenge bw'amenyeshamakuru bwo gushikiriza amakuru. Ubushikiranganji bwa Espagne bujejwe amagara y'abantu bwashikirije ko igihugu caronse abahitanywe n'umugera wa corona biyongereye kuri uyu wa kabiri, abafuye amajana ane na mirongo itatu bashasha. Ibyaciye bishika ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana abiri na mirongo umunani umaze guhitana. Fernando Simone arongoye ikigo cy'ubwo bushikiranganji kijejwe kugenzura iby'amagara y'abantu yabishikirije kuri uyu wa kabiri, ariko yizeza abanyagihugu ko igihugu kigiye kubandanya coroherwa. Leta Espagne yarongereje ikiringo cya guma mu rugo, ariko itekanya kureka abana bari munsi y'imyaka 14 je hanze ibihe bito bito kuva ku munsi wa mbere.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, Radio Ijwi rya Amerika ni no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com, kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu na guverinoma b'umuryango wa Commonwealth yagombaga kubera i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu gutaha yasubitswe kubera icyorezo cya virusi ya corona. Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza aratubwira ibindi.
Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland, yagize ati virusi ya corona yahinduye amateka y'ibihe bya none, ati abantu barapfuye, ubukungu burarindimuka, ibyatungaga abantu biragabanuka. Patricia Scotland akomeza avuga ati biraruhije guteganya uko ubuzima bushya busanzwe buzaba bumeze, ati tugomba kwiyumvisha ingaruka kuri twese zaturuka mu manama ya ahuza abantu benshi. Ati bihe turimo bisaba ibyemezo bikomeye. Muri iryo tangazo, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame uzatorerwa kuyobora umuryango wa Commonwealth nyuma y'inama itaha, yagize ati mu mezi ari imbere buri gihugu kigize umuryango wa Commonwealth kizaba gihangayikishijwe no kurwanya icyorezo cya virusi ya corona n'ingaruka zacyo ku bantu mu rwego rw'ubukungu. Perezida Kagame yongeyeho ko igihugu cye cyiteguye kwakira inama ya Commonwealth icyorezo cya virusi ya corona kimaze gutsindwa. Inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta bya Commonwealth yari iteganyijwe guteranira i Kigali kuva ku itariki ya 22 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, iyindi tariki ikaba izatangazwa igihe kigeze. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Abayisilamu b'isi yose barenga miliyari imwe na miliyoni 800 bazatangira ejo kuwa kane ukwezi kw'igisibo gitagatifu mwezi Ramadhani. Mu Rwanda baritegura bate muri iki gihe cya guma mu rugo n'icyorezo cya virusi ya corona? Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaganiriye na mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim.
Mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana yabwira Ijwi rya Amerika ko muri iki gisibo abayisilamu basabwa gusenga kurushaho kwegera Imana no gukora ibikorwa byo kugira neza. Mufti avuga ko muri uyu mwaka hari byinshi bizahinduka mu buryo bakoreshaga bwo gusenga kubera icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi n'u Rwanda.
Tuzi neza ko tuzafunga kuwa kane, gusa nk'uko mubizi nyine turi mu bihe wese ari mu rugo twirinda icyorezo. Muzi ko mu kwezi kwa Ramadhan hari gahunda zijyanye n'amasengesho, ari igihe abantu baboneka mu misigiti cyane ndetse begera Uwiteka. Kubera ibi bihe turimo murumva ko bitashoboka, ariko umuntu ashobora kubikora iwe mu rugo Muri make ni uko twiteguye, asigaye harimo no kwitegura nk'uko mubizi mu gisibo cya Ramadhani, abantu barasangira, ariko kubera ibihe turimo nyine ibintu byose ntabwo bishoboka, tukaba tugira abantu inama nyine yuko muri ibi bihe bakwirinda mbese ikintu kizana umuvundo, kizana abantu benshi bo kudahakira cyorezo icyuho.
Muri iki gihe cy'igifungo abayisilamu bifite basabwa gusangira n'abakene. Mbere wasangaga abayisilamu bari ku misigiti bagategereza ko bagenzi babo basoza isengesho bakabasaba ubufasha kugira ngo babashe kugira icyo babona nimugoroba. Aba ni bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika umwaka ushize.
Nitwa Hamad Kanyamuhanda, ndi umukene wa wundi wo mu rwego rwo hejuru. Sinakubwira ngo mfite n'imbaraga, uretse ko mfite abantu nk'aba ngaba bakangira bakagira utuntu utwo bampaye, nanjye nkaturya neza nkatuzigama, ningira icyo mbona ndatubika. Abantu nk'aba ngaba iyo bambonye bakampagaza nk'udufaranga nitwo nkubwira ko nzigama.
Barampa basanzwe bampa, barampa singiye kureba ngo mbeshye.
Duhaburiye ko batwanditse.
Mufti w'u Rwanda avuga ko nubwo ibi bihe bitoroshye kubera icyorezo cya virusi ya korona gisaba buri wese kuguma mu rugo, hari uburyo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wateguye bwo kugeza amafunguro ku bazaba bayakeneye.
Kuri iki gihe uburyo dukoresha cyane dusigaye dukoresha amafaranga, uburyo bwa mobile money nibwo dukoresha, nibwo bwihuta noneho icyo twageneye umuntu tukagishyira mu buryo bw'amafaranga. Noneho niyo bibaye ibiribwa dukorana n'inzego bwite za leta, hari igikorwa turi butangire ejo cyo gufasha abantu nyine kugira ngo bazashobore gusiba ukwezi kwa Ramadhani. Muri rusange ni uko tubikora, uburyo twirinda n'umuntu kuza ku musigiti cyangwa se kuza kugira ahantu abyakira ahubwo babimushyira iwe mu rugo.
Birumvikana ntabwo ubushobozi tuzashobora gutanga uyu mwaka buzaba busa nk'ubushobozi twatanze umwaka ushize,
hazabaho ikizagabanuka nyine kubera izo mpamvu, ariko abenshi barabizi nabo barabibona ibihe turimo. Icyangombwa ni umutima mwiza ugaragaza ko abantu bazirikanya abantu.
Idini ya Isilamu mu Rwanda kimwe n'andi matorero yose akorera mu gihugu muri ibi bihe yose arafunze kubera icyorezo cya virusi ya korona. Kimwe n'andi matorero yagiye agaragaza ubukene yatewe n'uko abayoboke batagihura ngo batange amaturo. Mufti Hitimana asobanura ko no mu idini ya Isilamu iki cyorezo kimaze kubazanira igihombo kigera kuri miliyoni 80.
Ntabwo twashoboye kubona ubufasha, nta n'ubundi buryo dufite bwo kwinjiza ko tutari ikigo cy'ubucuruzi cyangwa cy'inyungu. Hari ibyakomwe mu nkokora byinshi. Amaturo twe tuyita sadaka, ni kimwe nyine mu Kinyarwanda n'ituro, natwe turayakira. Amaturo nyine natwe iwacu aba ahari kandi aratangwa, anafasha byinshi, natwe yakemura n'ibibazo byinshi mu muryango no mu Waisilamu.
Hari ikigereranyo muvuga muti dushobora kuba dutakaje bingana gutya?
Biri hafi miliyoni zigera muri 80 asohoka hafi mu kwezi, mbona ni amafaranga menshi cyane. Ntawe twabonye ubwo nyine ni ukuzareba gupfundapfunda hirya no hino ngo umuntu arebe ko ibibazo n'iyo mirimo yakoraga itagomba guhagarara.
Mufti avuga ko nubwo mu muryango wabo bahumbye amafaranga atari make yajyaga bafasha kurangiza imirimo inyuranye ikorwa mu idini ndetse no kwita ku bakene, ariko bitazabuza abayisilamu gufasha bagenzi babo. Uyu muyobozi agasaba abayisilamu ko muri iki gihe cy'igifungo bakomeza kurebera bagenzi babo b'abakene kandi bagakomeza kubahiriza amabwiriza bahawe n'inzego z'igihugu zo kukwirinda icyorezo cya virusi ya korona baguma mu rugo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, ishyirahamwe AJAP Africaine riharanira amajyambere rimaze iminsi ryigisha urubyiruko rw'u Burundi uko rukwiye kwitwara mbere na nyuma y'amatora yo mu kwezi gutaha. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije, umukuru w'ishyirahamwe AJAP Africaine Eric Nsengimana arasobanura iby'izo nyigisho.
Ishyirahamwe ry'urwaruka mpanira amajyambere nyafurika ashaka mu kinyafurika y'igifaransa, tugize iminsi turiko dutunganya inyigisho cyangwa inganda ku rwaruka ruserukira imigambwe iri iraharanira icyicaro vya politike muri kino gihe twemereje amatora azotangura ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'2020. Afurika ari ishirahamwe rimwe mu mashirahamwe ariko arakora igikorwa kijanye n'amatora. Rero turiko turigisha urwaruka inyifato izoruranga muri kino gihe cy'amatora, na cane cane dufatiye ukuntu imyaka y'2015 umwaka w'2010 ingene urwaruka rwagiye rwigenza ndetse n'imbere yaho. Rero ubu tukaba turiko turagwigisha ingene rukwiye kuzigenza, ingene rukwiye kuzifata kugira ngo ibyabaye mukahise bize byongere kuba
urwo rwaruka rurike migambi
urwaruka turiko turigisha rurike mu migambwe itandukanye na sunsana migambwe mikuru mikuru yashobora kwitaba izinganda ni SNDFDD abasenere iprona florina MSP radebu runanikopa n'indi migambwe myinshi yashobora kwitaba urwo rwizo nganda turiko turatunganye cyane cyane twe dukorana na marike ku rwego rw'igihugu ndetse n'ababaserukira mu ntara nibo turiko turigisha kuko nibo bashyitsa inyigisho tuba turiko turabaha byoroshye ku banywanyi babo
muri iki gihe mushikana Eric Nsengimana haravugwa cyane cyane injyane ziri hagati y'urwaruka PNL mu ishyirahamwe ryanyu Jap Africaine izo njyane muzibona gute
ego mnakoze cyane byarashyikirijwe n'urongoye urwaruka rw'igihugu rwa sene avuga ko abahohoterwa hanyuma twe twaje tuvuga tuti kugira igihohoterwa rishobore guhagarara tugakora ikingwaruka aho twaciye dushyiraho umugwi waba uburikiyemo imigambo yose n'amashyirahamwe y'urwaruka kugira ngo tuze turaraba zikuri ko ibyo bavuga ari ibyo ko baravuga ko bitura ubutungane ntibubatunganirize rero natwe twasizeho umugwi uburikiyemo bose imigambo yose yari yitabye kugira ngo aho bashobore guhohotera umuntu barabe zikuri ko ari umugambwe uba wamutumye cyane ko atari kuko ya politiki kugira ngo bashakuze igihugu cyacu hanyuma tumaze kubona ko hariho umugwi umwe ushaka gutoba amatora tuzoheza twese turi hamwe dushobore kwitura ubutungane cyane tubahamure babireke
mu kandidatire cyane rwose mwihweje icuka cyari kihari mu myaka itanu iheze igihe haba amatora mu Burundi no muri iki gihe murabona ho hari ubudasa
nk'uko munyene babishyikirije abarongoye amarige turanze mu mwaka w'2015 n'uno munsi urwaruka rwifashe neza ruranywana hagati yabo kandi by'ukuri baratahura inyigisho bagiye bahabwa urabona ko ari abantu bamaze gutandukanya icyatsi n'ururo ubu muri rusange nubwo atabyera ngode muri rusange urwaruka rw'igihugu twinjiye mu gihe cy'amatora bose bari hamwe bose dushobora kwicarana kuko duheruka kubigira kuri uyu wa gatatu igitega mu bakuru wa politiki tukicara na tukaraba ingene ibikorwa bizogenda gushika ubu ku rwego rw'igihugu urwaruka turafatanye mu nda nta kibazo gihari urabye nk'uko byabaye mu mwaka w'2015
mu kane gatoya cyane rwose muri iki gihe hari ikiza cya korona kibangamiye isi yose mu Burundi haramaze gutorwa abantu bari munsi ya cumi boba bamaze gufatwa n'icyo kiza urwaruka ruvuga iki ku byerekeye icyo kiza mbega urabona ko ingingo zikomakomeye zafashe kugira ngo ntikibandanye cihe inganda nk'uko kibigira ahandi hose ku isi
murakoze cyane ingingo zikwiranye n'igihugu turi kumwe zarafashwe ni nacyo gituma no mu nganda twagiye dushyikiriza muri kino gihe korona yari yamaze gushyika mu gihugu cyacu twagiye tubigaruka ko kandi dufata n'ingingo zo guhana umwanya iyo twicaye kugira ngo ntihagire ukwirakwizwa by'uwo mugera ribaho twebwe mu ishyirahamwe rya Jape turabihagaho cyane tugahimiriza ko ingingo zafashwe na leta zo kubahirizwa gutyo ikwiragizwa ry'uwo mugera ryogabanuka kuko murabye nk'igihe giheze umugera ushyize mu Burundi hakaba hamaze kwandura abadashyika na 15 mu bantu nabonye 180 na 95 barwaye kontakite cyangwa bakozwe ko n'abagwaye uwo mugera hakaba habonetse abantu batanu gusa bashasha abandi batanu bakaba bakize ibyo ni byo gushimira Imana
Eric Nsengimana umukuru w'ishyirahamwe ya Jap Africaine murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
ego turabashimiye
amatora yo mu Burundi rero azaba mu kwezi kwa gatanu gutaha kwiyamamaza bizatangira ku mugaragaro ku wa mbere w'icyumweru gitaha hasigaye iminsi itanu komisiyo y'igihugu y'amatora seni nayo irategura abazayajyamo mu nama yagiranye nabo yasabye by'umwihariko abanyamigambwe kubahana mu bihe by'aya matora ni inkuru ya radiyo Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda arayitugezaho
iyo nama yo mu Gwiseni yari yo kurabira hamwe n'abegwa n'amatora ayimitegura igeze no gushikiriza abazitoza ku kibanza cy'abashinga amateka amakarata yo kuja kwigisha mu kiringo cy'iniyamamaza ariko abanyamigambwe n'abigenga bazitoza amatora yimirije bafise amakenga wigenga Dieudonné Nahimana azitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ari umukandida azeratanguye kwiyamamaza kandi kiringo kitaragera
mbega ngo bari mu buryo bw'ingene abantu bashobora gusaba gushyira ibimenyetso byo kwiyamamaza imbere y'uko itegeko risohoka kubera ko turamaze kubibona bimwe bimaze bijya ku mabarabara bisaba ko abantu batora usanga ari abanyamuryango cyangwa abigenga cyangwa batanga kubikoresha ku buhinga ngurukanabumenyi icyo gihe biba byagenze hari n'ubundi buryo umuntu ashobora kubisaba imbere akarongera uburenganzira ushobora kubikora gisa kitana n'icyo nyine mbega n'indi yitwara igihe bitagenze neza nk'ubu usanga ejo nashyizeho ikimenyetso hanyuma ubundi muntu muganga akasanga akavuga ati ejo yamaze gushyiraho ikimenyetso ahantu hataragera ninde abyitwarira bishyikirizwa nde bigenda bite
umukuru mu Gwiseni yishyuye kuri ayo makenga y'uwo yigenga ko abyumvise kuri uno wa kabiri ababahagarariye mu gihugu hagati atavyo bari bwabamenyeshe
ariho ikindi mwabajije cyerekeye ibyapa byuba biri ahantu kandi ukwiyamamaza bitaratangura jewe nashi nababwira ubu nyene yuko muhejeje kubimpa ko inkuru nka twebwe ngaha ntituramenya nta raporo turaronka bati hariho iby'ibyapa hanaka ubu rero iyo turoze inkuru twebwe tubanza kuyibaza abo dukorana murabona yuko se ni mu gihugu cyose twumvise inkuru turabaza muri sepi cyangwa muri sesi kugira bayidutohore murazi yuko tworaba kuri WhatsApp nkuko nanjye ndabivuga ko usanga ibintu byinshi mugabo hari iby'ukuri bitari bike bicako nicyo gitume twebwe imbere yo kwemera inkuru tubanza kuyihinyuza hanyuma tukagira icyo tuyivuze
naho warongoye mu Gwiseni avuga uko icyapa cy'umukandida wa CNDD FDD Ndayishimiye Evariste gihamagarira abarundi kumutora kiri ku mugwa mukuru wa politiki itega kandi kiyamaze indwi zibiri zirenga ayandi makenga ashikirizwa n'abafise uruhara mu matora yiminije mu Burundi ajanye n'ivyegeranyo vy'ibizova mu matora Francis Rohero azohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu nk'uwigenga afise amakenga
twama tubona kenshi mu matora haza amapeve hanyuma bakandika ko munsi ngo abayikeneye barekuriwe gufotoza iyo bifuza mbega muzozana impapuro z'amapeve zingahe ko munsi ko kuri ujya mugoroba batanu nka bashobora kuja kuzifotora nibaza yuko ku bwanje hoza impapuro zikwiye abantu bose baba bariho hanyuma bakaronka peve en original yose bakayazisinyako
umwe mu bakomiseri ba seni Anastase Hici Burundi aratanga umuco kuri iyo myitwarariko
ivuga ngo amapeve ivyegeranyo vyewe mara kugeza arasaha peve hamwe cyane ni peve bita FD lo peve de resulta de dokuma de resulta iyo yavuga yuko shaka kumanza kuri iryo kandida utegereza gufata ibikopi nta muntu uzi ko atazikopira umwe wese aba yiteguye azobwiriza bikwiye kuko bakata basubiraho umwe wese aba yiteguye nawe kuza gufotoza
eka n'abanyamigambwe nabo nyene barafise amakenga bafatiye ku bikorwa vy'imigambwe imwimwe bityo z'iyindi ku rubuga agatongo wa sarongo uyu mugambwe Senel agaruka ku biherutse kuba mu mpera z'iyindwi iheze mu ntara ya Ngozi
ntibyumvikana yuko abantu bashobora kwiyegeranya bakagaba igitero hanyuma bikabakamizwe n'ingoma kamenga nta ntwari hari kamenga ntabajije umutekano bahari ubutungane nabwo aho gufata abakoze ibara ukaja gufata ahubwo abantu bagiriwe nabi birateye isoni n'agahinda ibiriko biraba za Bubanza za Kayanza za Nyanzarake za Bujumbura n'ahandi ntibihumuriza na gatoya ariko kandi twekwe ntibiducivutu turabandanya imyiteguro yacu kuko tuzi neza yuko amatora azodandanura byose ingimba ntacyo yafashije u Burundi akarenganyo ntacyo kamariye u Burundi gutwara umuntu umenga n'ugucisha abandi ku giti no kwibuye kiretse ko byazanya amarira n'amaborogo ntawe byateje imbere icyo twosaba rero nuko abatware bohaguruka ubutungane bugahaguruka bakavavanura n'ingeso y'ukwigira abanyamigambwe kimwe n'abajejwe umutekano bamwe bamwe
kuri icyo kibazo umukuru mu Gwiseni avuga ko amanama yakozwe ahagije kugira abanyamigambwe baje ku rubuga rwa politiki Petero Karaveri Kazise arafite icyizere ko ibintu bizogenda neza mu miyamamaza y'amatora izotangwa kugenekereza rya 2027 kuno kwezi kwa kane
igihe twariko dutegura isekeza yo gutanga ibiganiro mu bene gihugu kugira ngo bitegure neza amatora aho kajambo kaba ari uko bomenya ko bose bariko barahiganwa ngaba bose batiza kwengengana bose batezwa kwitwara runtu bose batezwa gukoresha amajambo adakomeretsa abandi kandi nanone bakamenya yuko inyifato yabo nizo utuma amatora agenda neza cyane nabi mugabo twe turizeye yuko izo mpanuro zizobashikira kandi abanywanyi b'umugambwe n'uyundi bazosoneranira bakigenda neza maze imyiyamambanzo ikazogenda kubitegerezwa bamwe bakarata ibyo uwo bashize imbere yoshobora gukorera igihugu maze bene igihugu twe tukabyumviraho kugira ngo hageze itora amatora agende neza.
Umukuru w'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yaboneha akaryo ko kumenyesha abazotora ko hagiye kuba igikorwa cyo gutanga ikarata iyo nayo ikazosubirira iyo bakoresheje mu matora y'ibwirizwa shingiro muri 2018. Icyo gikorwa kizotangwa ku genekezo rya 30 kuno kwezi kwa kane. Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana ushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo ku muhingamo ushobora gukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,700 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,603 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Ku itariki ya 22 y'ukwa kane nk'uyu munsi mu 1945 hari ku cyumweru uwo munsi Adolf Hitler yari yahuye. Venuste Nshimyimana araduha ibisobanuro.
Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1945 Adolf Hitler wari perezida akaba na chancelier w'Ubudage nibwo yabwiwe n'umwe mu basirikare be bakuru umujenerali ko nta ngabo zoherejwe gukumira igitero abarusiya bari bagabye ku mujyi wa Eberswalde. Icyo gihe nibwo Hitler yabwiye abasirikare be bakuru aho yari ari mu ndaki ko batsinzwe intambara ku gisiga ye ari uko bakwiyahura kandi koko ntibyatinze maze ingabo z'Abarusiya zagendaga mu bimodoka by'umutamenwa zigira hitwa Trunbrisen mu birometero 60 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Berlin. Bari ku imfungwa z'intambara muri zo hakabamo umugaba w'ingabo za Norvège Otto Ruge. Nibutse ko igitero Ubudage bwagabye kuri Pologne mu mwaka w'1939 aricyo cyateje intambara ya kabiri y'isi ku buryo nyuma y'imyaka ibiri ingabo z'abanazi zari zimaze kwigarurira igice kinini cy'Uburayi. Urwango Hitler yari afitiye Abayahudi no gukomeza kwibwira ko Abadage basumba abandi byatumye hicwa Abayahudi bagera kuri 6,000,000. Amaze kubona ko atsinzwe intambara mu kwezi kwa kane umwaka w'1945 Adolf Hitler yiyahuriye mu ndaki yari yihishemo mu mujyi wa Berlin.
Venuste Nshimyimana urakoze. Ni kuri iyi nkuru yawe yo mu mateka dushoreje iwanyu mu ntara. Nshuti zacu namwe rwose ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza n'andi makuru n'ibiganiro radio yanyu Ijwi rya Amerika ibategurira. Mugire umunsi mwiza, murakarama.